Abadizwa kuba barishe baratoteza abarezi gufa bongera bafungira ubusa batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abakozi b'iperereza abapolisi hamwe n'urwaruka rw'umugambwe buri ku butegetsi mbonera kure turetse abari mu migambwe itavuga rumwe n'uburi ku butegetsi ishyirahamwe Human Rights Watch inamenyesha ko hari n'uwundi murwi w'abantu wibasiwe n'ayo mabi abantu bikekwa kuba bakorana n'imirwi yitwaje ibirwanisho iryo shyirahamwe z'icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryemeza ko abategetsi b'u Burundi mu kugwanya abantu n'imirwi yitwaje ibirwanisho bateye abasivile cyangwa abagize inzego z'umutekano bashize nguvu zirengeje ntibyabarwa nabi kujaniranya kandi berekana ugushaka guke mu gushengeza imbere y'intahe abakoze ayo mabi ku bwa Human Rights Watch ibyo nuko biba kandi iryo shyirahamwe ryaribone ryongera ritohoza risangana ukuri amashusho ya video abonekamo abasirikare n'abapolisi bigamba ko bazimanganije abantu ubuzima Human Rights Watch yemeza ko batari bake mu byabona bayibwiye ko hari abantu bafungiwe mu bibanza bitazwi abandi bakisanga mu busho bw'iperereza batazi icyo bazira ku buryo bwagaragaye iryo shyirahamwe rihaniye agateka ka kiremwa muntu ritangaza ko mu myaka ibiri iheze inkengera z'uruzi rusizi rugabura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi zahindutse nk'akaburi gavugwamo abantu kubera hadasiba gutorwa ibiziga ijwi rya Amerika ryashatse kumenya niba ibi Human Rights Watch ibifitiye ibyemezo maze ryakura Clementine de Montoye umushakashatsi yakora ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda muri iryo shyirahamwe
Nos rapports sont constitués de cas documentés.
Raporo zacu zishingira ku bintu twatohoje bivanye n'ukuntu amatohoza yigenga agoye uyu munsi bishoboka ko ibyo twamenye ari bike cyane twarandikiye abategetsi kugira abagize icyo bavuze n'ingingo bafata ariko nta nyishu twarose
niko yabwijwe ijwi rya Amerika ayo makenga nshaka niko yagize umukuru w'ishyirahamwe ry'igiteka arayemeza muri raporo y'umwaka iryo shyirahamwe ry'abarundi rihaniye agateka kazi na muntu rimenyesha ko abantu bishwe barenga 150 mu kiringo cy'umwaka hatavuzwe ababuriwe irengero n'abafungiwe ubusa
ishyirahamwe ry'igiteka ryashoboye gutohoza ku bantu 150 na bane bishwe haba abantu 52 banyurujwe amazima yongo 89 baragirirwa ibya furambi 1024 barahohoterwa imwe twita torture
ariko umukuru w'ishyirahamwe Falcon F rimwe mu yakorera mu ntara zose zigize u Burundi nta ry'umuntu wama kubwiwe kicegeranyo gishingiye ku nyungu za politiki Jean Hakizimana ku niko yabasigurira ijwi rya Amerika
mbese tukavuga ko ari cegeranyo kibabaje ni cegeranyo by'ukuri ubona ko twovuga ko kirimo politiki ibi tukavuga nk'ishyirahamwe rihana agataka kazi na muntu mu gihugu turemeza ko agataka kazi na muntu no munsi tuvugana kateye intambwe mbere na leta ihari urabona ko ifise ishyaka ryo gutsimbataza agataka kazi na muntu hama ntitwokibagira kuvuga ko kwama tubona hari abahanwa bagiriza ibyaha byo guhohotera abandi
na Domonto yabwiye ijwi rya Amerika ko hari abakoze amabi babujijwe kubikomeza mugabo batigeze bahanwa
Un des plus grands défis au Burundi aujourd'hui reste l'impunité.
Intambara nini harimo Burundi mu kudahana. Mu gihe abakora amabi badahanwa, bizogorana kubona impinduka z'ukuri mu Burundi. Abantu twavugishije ntibajya umunwa. Benshi baracabana n'ababahohoteye. Naho rimwe na rimwe abategetsi babujije amabi bagarukirije aho, ababikoze baracidegembya bakajya umutima abo bagiriye nabi.
Hakizimana rongo ifurikoni yafatangazwa no kubona amashyirahamwe nka rwiwe abakoreye amatohoza hanze batayagisha inama
nkibaza ko rero mu gihe boza baratubaza twobabwire ukuri kubiri ko biraba mu gihugu rero tukarangiza dushimira leta ku ntambwe yateye tugahamagara amashyirahamwe mpuzamakungu kuza arabaza by'ukuri amashyirahamwe azwi ntihavuge ngo baravuge n'amashyirahamwe ngo hanagata akazi n'umuntu mu gihugu atazwi birashoboka zikaba ari inyandiko mugaba duhamagarira amashyirahamwe mpuzamakungu kuza aravugana n'amashyirahamwe ari ku rubuga kandi hanagata akazi n'umuntu adahengamye
umushakashatsi muri Human Rights Watch ku bibazo by'u Burundi n'u Rwanda asanga abategetsi babishatse byokoroha guhagarika amabakorwa
Les autorités sont entièrement en mesure de mettre
Abategetsi barashoboye cyane guhagarika ayo mabi bisaba gusa kwiyamiriza amabi akugwa n'imbonera kure abajeje umutekano gutegeka ko ibyo bikorwa bihagarara gukora amatohoza yigenga no gushengeza abakora amabi
Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri kino cegeranyo maze rihamagara umuvugizi wayo Prosper Ntarwamiye ku murongo wa telefone muri make yagize ati ntaco tuvuga kuri iyo raporo Human Rights Watch muri iyo raporo yagaye cyane ibikorwa by'imirwi yitwaje ibirwanisho maze isaba kureka kugira ibitero ku basivile n'inzego z'umutekano ikemeza ko izo bikorwa biri mu bibangamira agateka ka kiremwa muntu mu Burundi leta iryo shyirahamwe rihamagarira gushengeza mu butungane abafatanywe ibirwanisho aho kubacira ku buhombo umuryango w'umwe bwa Buraya usabwa gushyira mu masezerano yawo n'u Burundi ingingo zivuga ku mabi yakorwa n'abakozi ba leta na cyane cyane iyamiriza ubwicanyi ugufungira abantu ubusa kuko abarezi gufa no kubanyuruza Amakungu muri usangi nayo asabwa gushiraho ivyitonderwa biboneka leta y'u Burundi yo kwisunga mu kwerekana utwigoro ikora mu rwanya ihonyangwa ry'agataya kazi na muntu n'ukubita intahe mu gahanga abakora mabi. Mu minsi iheze Departement ya Leta ya Amerika yari yasohoye icegeranyo kivuga ku mabi nk'aya, ariko yo yanavuze ko habaye utwigoro tuboneka two guhana abagizwa mabi kuva Perezida Ndayishimiye yarowe ku butegetsi mu kwa gatandatu umwaka w'2020. Nayo Human Rights Watch yavuze ko habaye utwigoro itanga uturorero twamenyeshamakuru barekuwe inyuma y'aho Perezida Ndayishimiye yagiriye ku butegetsi hamwe na bamwe mu banyepolitike batavuganwa n'ubutegetsi batahutse. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.